Zambira Samirana.
Niriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane igenekezo rya 15 mukakaro umwaka w'2021 na makuru dumushikirizwa na Jewe Diane Nkuru Nziza na yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru azikurikira ararahira akarengwa ko atabantu banyuruzwa canke ngo babugwe irengero mu gihugu arongoye uwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yarayabishikirije kuri uyu wa gatatu ku radio y'Abafaransa RFI ibinegurwa na Karoli Nditije arongoye umugambwe iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi abategetsi bo mu Burundi barabandanya guhakana ko ikiza cya corona atakibazo giteye mu gihugu ni mu gihe abanyagihugu bobo bavuga ko hari benshi bagwarira mu ngo zabo kandi n'amabwirizwa yo kwikingira icyo kiza tubahirizwa barasaba agahembo kabo kangana n'ibirarane by'umushahara by'amezi atatu abo n'abakozi bahoze mu ishyirahamwe Sogestare bo mu ntara ya Kayanza bagasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gufata ikibazo cyabo mu minwe mukanya inkuru imwe mu kwayo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe mwese nkuko nari impegeje kubibabwira mu Burundi ngo nta bantu banyuruzwa bakaburwa irengero byaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri radio y'Abafaransa RFI imvugo nk'iyo ngo ni ugutamba ku mivyimba babuze ababo hanyuma ntibaronke n'akajya ko kubashingurana iteka bivugwa na Karoli Nditije umukuru w'umugambwe iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi kubwiwe ngo imvugo nk'iyo yerekana ko n'ababikora ayo mabi baba batumwe n'abategetsi b'igihugu baheza bakana bakingira ikibaba inkuru tubaza Josine Kazi
mu kiganiro yahaye radio y'Abafaransa RFI umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kibazo cy'abanywanyi w'umugambwe SNL wa gatongwa asabatotezwa bagafungwa yishuye ko abicanyi n'abakora ibindi byaha bama na ntaryo baje kwinyegeza mu migambwe
les criminels toujours veulent se cacher dans des partis politiques quand il est criminel les criminels n'a pas de parti politique
abicanyi n'abakora ibindi byaha binyegeza mu migambwe umunyabyaha umwicanyi ntagira umugambwe wari kuvuga ati naka yarafashwe mbega bibaziri bya politiki canke n'umwe twebwe icyo dukora ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko uri umwicanyi twebwe dufite ihangiro ryo gukingira abanyagihugu
ivyaraye bishikirijwe na Evariste Ndayishimiye biravuguruzwa n'amatangazo yashikirijwe n'umugambwe SNL usaba ko agatotezo gakorerwa abanywanyi bawo kohagarara Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye kandi amenyesheje ko atabantu bavugwa irengero mu Burundi ngo n'abavugwa ko babuzwe irengero baba ari abahejeje gukora ivyaha mu Burundi bagaca bahungira mu Rwanda
antuka asokezo sash ni ya pade despace ya Burundi
aho ngize kumenya nk'abantu banyuruzwa kaburi gurengera mu Burundi atari uko bakarorera ati naka yarabura irengero conzi nuko hari abicanye mu gihe babahejeje gukora mabi mu Burundi bacahungira mu Rwanda na burenganzira dufite bwo kuja kubarondera mu Rwanda bakavuga ngo baburi irengero ariko je mba nzi ko barahantu
ivugo nk'iyo ngo yerekana ko abakora ivyo vyaha bama batumwe n'abarongoye igihugu baheza bakana bakingira ikibaba bivugwa na Karoli Nditije umukuru w'umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi kubwiwe ngo ni no gukora mu nkovu ababa babuza babo
yerekana yuko abo bantu bashobora kuba batumwa n'ubutegetsi kongera kandi bakabakingira ikibaba bigasigura mbere yuko ari kwitamba ku muvyimba ku bantu babuze iyo umuntu yavuze hanyuma ukabwira yuko wiwe watawe yagiye ukabwira ko atacabaye akarondera Berni Kiziga cuwo yazimanganye akakibura kugira bamuhambane iteka gukora aba bantu rero mu nkovu ni kubasogota icumu mu gikomere wabateye bigatuma mbere n'ubwo bwicanyi n'ubwo kunyuruza abantu birandagata kubera yuko atacamira nicyo gituma leta nk'iyo batusubira kuvuga yuko ari leta mbyeyi nta mubyeyi ikora mu nda nta mubyeyi ihekura ni leta ikoze ikibi ni leta nyicanyi
ku kibazo cy'impunzi z'abarundi Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko abahunze imbere y'uguhunga babanje kuja gusaba impapuro z'inzira ngo kandi n'ubu babishatse botahuka atankomanzi
Josine Kaze arakenuye tukiringaho nyene kuri ico kibazo cy'impunzi nyene Gervais Nibigira itegera curongo yurunani rw'abarundi b'intungane RCP abona ko kuvuga ko impunzi atacu zahunze ari imvugo y'agashinyaguro agasaba kwiyo mvugo yo hagarikwa kugira ngo abarundi bagorewe mu makambi atandukanye bashobore gutaha tumwumvirize
kwambeho ni mvugo za ishinyagura ishinyuriza kandi cyane cyane impunzi canke abacitse ku icumu gashobora guhunga muri ico gihe kubera turazi yuko benshi hamwe bahunze bakomeretse abahunze bafise imitahe abahunze kandi baciye mu buryo budasanzwe kandi hari n'abaguma baronderwa n'igihe bariko barahunga rero ubwa mbere hoho imuruva yuko hari imvugo nk'uko ibihugu ari imvugo itazi humuriza izo mpunzi kubera mu gihe avuga yuko bahunze ataca bahunze mu isanzwe avuze yuko bahunga mu mabisi bagahunga bafise ibaranga kuvuga pasiporo cyangwa izindi mpapuro yumva yuko rero yumva yuko abantu baba bagiye mu bukerarugendo iyo si imvugo ituma impunzi zihunguka kubera urumva yuko yerekana yuko izo mpunzi zahunze kandi tuzi yuko impunzi nyinshi zahunze kubera zashaka kwicwa kubera abarojwe gufa hari n'abahunze kubera bacitse ku icumu rero nk'uko igihugu ashyize ijambo nk'iryo rero birababaje tubona yuko uyu munsi atifuza yuko izo mpunzi zihunguka avuga yuko ngo nibashaka zotaha bumva yuko nta mwitwarire ko yuko impunzi zosubira mu gihugu kubaka igihugu nk'andi banyagihugu nk'andi bene gihugu rero turasaba yuko iyo mvugo yohagarikwa kugira ngo abarundi bari hanze bagore mu makambi atandukanye haba muri Tanzania haba muri Congo haba mu gihugu cy'u Rwanda haba muri Uganda ikamundi bihugu bashobora gutahuka bihugu cyabibarutse kubera nta muntu n'umwe ari hanze yipfa impunzi aryohewe amewe neza abandi bose barifuza gusubira mu zabo gusubiza mu bihugu cyabibarutse bagaterera umuganda kugira ngo igihugu gisubire kubakwa kibe igihugu nyabagendwa aho umuntu wese yubahiriza amategeko yiwe.
Inzamba
nayo mu makuru havugwa mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ngo biracagoye kumenya uko ikiza cy'umugera wa corona cyifashe ni mu gihe abategetsi bo bemeza ko atakibazo kihari abanyagihugu nabo bakabona ko nyabuna abarwayi ari benshi kubera abanyagihugu badebukiwe batakikurikiza n'amategeko ajanye no kwikingira nayo ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherutse kuburira ingenzi ko kuja mu Burundi ushobora kwandura icyo kiza ido nido anavare himucho.
Dufatiye ku majambo ashikizwa n'abarongoye igihugu bavuga ko ata kibazo gihari ariko rero n'umukuru w'igihugu abivuga aterekanye ico bagikogwa kugira avuge kwico kiza bakigwanije ni nk'igihe aheruka mu gihugu ca Congo mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru bi radio y'abafaransa RFI na Television France 24.
Nge mwarabonye ko kubijanye na coronavirus twabikoze neza mwarabonye ko Burundi buri mu bihugu byashoboye kurwanya
COVID-19
ariko rero bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura babona ko amajambo ashikirizwa n'abategetsi b'u Burundi atagacira afise kuko ikiza n'ubu gihari bakavuga ko benshi bagwarira mu ngo zabo mbere muri iki gihe babona ko n'abanyagihugu batacitaho ibijanye no kugwanya ico kiza kuko basa n'abadehukiwe
abandura barandura n'ukuri kandi sibake handura benshi jewe nyene tiko turavugana nararusa abantu babiri bambwira ko imiryango yabo igwaye mugabo twizeye ko bazokira no musimu gitondo bambwiye ko ari mitende isigura ko abandura bo barandura n'ukuri nta bavuga ngo ntibandura ngo kubera ibikorwa leta yashizeho barandura benshi kubera rero mbere ubu benshi bagwarira muhira mu miryango nicyo gituma nkumbure ubushikanganji bw'amagara y'abantu butemeza yuko hari abantu benshi kuva umukuru w'igihugu ariko na leta bariko bashikiriza yuko corona ari nke kubera utwigoro twa leta biragoye kwemeza kuko ibihu nk'ibyuravye nk'ibihugu tubana corona ni nyinshi yica abantu benshi gusumba mu Burundi ariko sinibaza ko abarundi ari bo baba bagira iyo ngendo shasha ingendo yo kurwanya corona gusumba ibyo bihugu bindi.
Abandi bakavuga ko mu bitaro bitandukanye habayo benshi bitaba Imana bivuye kuri ico kiza ariko abategetsi muri ivyo bitaro bagashima kutabivugira hejuru. Iyo myidogo y'abanyagihugu ikaba yiyongera ku butumwa bw'ikigo kijejwe kuraba iby'ingenzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigabisha amakungu ko kwinjira mu Burundi utikingiye ushobora kuhandurira ikiza cha COVID. Biharo vya nyuma vyashizwe ahabona n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri vyerekana ko abamaze kwitaba Imana bangana na 8 nayo abakigwaye bangana n'ijana na 66.
Mushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga yuko kugwanya ico kiza mu gihe amukarere hari ubundi bwoko bw'uwo mugera buriko buribonekeza. Sade Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu, avuga ko igihugu cyose gifise ubuhinga bwacu bwo kuvura abagwaye.
Turashima yuko ubutuvugana n'abantu mu gihugu cyose, nta muntu ari muri bijya bigo by'indende, nta numwe kandi turavye mu gihugu cyose nk'uno munsi batabata abantu barenga 6 bo bari mu bitaro bitandukanye hagati mu gihugu. Byerekana yuko rero atamutsi bishibera, ahubwo ubunyene dufite akagahengo tubona ibitigiri by'abantu byagabanutse kurushizaho kwikingira, na cyane cyane mu karaba n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe tugwana mu nda canke dusomana, hanyuma abantu birinda icyo cyose cyobanduza mugano ubona yo bayashobe kuba yanduye ntatebe muhira ahubwo aje kwa muganga kugira bapime barabe ko atoba yaranduye, gucyo tubandanye dukora ibikorwa by'iterambere.
Aho uwo mugera wagiye urahindagurika, twarumvise inganda ko zatikiye nko mu Burundi, muri Indonesia, mbere na hafi mu Uganda, none vyoba mutwe ngatwa twagenze gute kugira ngo ntiduce tugira ibibazo?
Bivana n'ubuhinga bw'igihugu icyo cyo cyose, kuko nababwiye twebwe iyo tubonye aho kuvuza induru ahubwo twagiye tuti aba bantu batatu reka tubavure bakire. Ubuhinga bwo kuvura nabwo dusanzwe tubufise, dushimira n'Imana. Rero uko biba byagenda muri iki gihugu siko biteza kugenda mu kindi, ahubwo twebwe nk'uko Leta y'u Burundi yashize imbere gupima no kuvura nibyo duguma dushira imbere, katurana yuko byatugiriye umugisha, nicyo gituma abo batatu bari baje bava hanze bavuye bagakira.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yejeje kuri uyu wa kane niyo nkundiye Gilbert, umuganga yagirizwe icyaha cyo gusambanya ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 15. Uwo mwana akaba yari yagiye kumitura nk'umugwayi ku ivuriro ritoya rya Cabara muri zone Kigwena, komine n'intara ya Rumonge. Abitwaye bakavuga ko bagiye kunguruza urubanza. Nido Nido na Beni Axela Kana.
Abanyagihugu mu gisagara ca Rumonge bari barindiranye ingishika ingingo ya Sentare muri urwo rubanza rw'ikibiriraho rwashashe kuva kuri uyu wa gatatu, ariko icizere cabo cavuye kivamwo umwiheburo, kuko ku mutaga wo kuri uyu wa kane Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yejeje uyo muganga. Ababuranira Leta batashimye urubanza, bakaba bagiriye ko basaba ko gunguruza uwo muganga acarafungwa. Amakuru yadushikiriye yamenyesha ko uwo muganga yavuye ashikanwa mu ihohero rya Rumonge aho azorindiriza urundi rubanza. Uwunganira Leta akaba yari yasabiye uwo muganga gufungwa imyaka 15. Abavyeyi b'umwana nabo basaba indishi y'akababaro y'ibihumbi 500 hamwe no gusubizwa ibihumbi 130 by'amafaranga y'amarundi muyo bakoresheje. Tubibutse ko uyo muganga kuri Centre de Sante ya Cabara muri zone Kigwena ya komine n'intara ya Rumonge yagirizwa gushurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 15 yayeje kumwitura umubwira ko agwaye. Inyuma yo kwagirizwa uwo muganga akaba yaremeye imbere ya Sentare ko yinjije intoki mu gitsina cy'uwo mwana, ariko ko atamusambanije, icyo ubufasha Leta kuburana yamwagirije ko ubwo ari ubusambanyi bwo ku nguvu. Mu vyegeranyo bibiri mu gipolisi no muri parike uwo muganga yaremeye icaha aranasaba ikigongwe. Amakuru ava ngaho mu Rumonge yemeza ko atari irya mbere uwo muganga niyo nkundiye Gilbert afata abagwayi ku nguvu ngaho mu Rumonge, ngo yari amaze gufatirwa mu caha nk'ico nyene ariko bigafukafukwa nk'uko ayo makuru avyemeza. Kuva ahagarikwa mu ndwi iheze, abaharanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge bari bavuze ko hari ibihangange biriko biraharirira kuri uwo muganga asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo arekugwe. Bakaba bavuga ko ukwezwa kwiwe birimwo amahinyu mu gihe yari yemereye icaha. Muri abo bavugwa kurondera kurekuza uwo muganga hasi hejuru hoba harimwo Jean-Claude Ndikumasabo, umuyobozi w'amagara y'abantu, hamwe na bamwe mu bihangange byo mu mugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rumonge, aho ngo banashatse gufumbatisha umuryango w'umwana w'umwigeme yashurashujwe.
Tuve muntara ya Rumonge tuje muntara ya Ngozi aho erari nibizi umuvyeyi akongera akitaho nagateka kabana asaba kumuyobozi w'ishure eshingiro rya Kidasha riri ikiremba muntara ya Ngozi yohabwa igihano gikomeye uwo muyobozi yagirizwa kuyashura shuje yongera aterinda umunyeshure yiga mu mwaka wa gatandatu kuri iryo shure erari nibizi avuga ko yishe kazoza kuwo mwana ubushikiranganji bw'indero ngo bwari bukwiye kugira ico bukoze kugira ububisha nk'ubwo butuzwe mu mashure.
Ingendo nk'iyo yo guhohotera abana hanyuma bakabashurashuza si ingendo y'umurezi ari naco gituma nteye intege ababyeyi bariko barahakana yuko abahigiturire kuko amafaranga agomba guhendesha ababyeyi ndashobora kugura indero y'umwana ntashobora kugura ubuto bwiwe ubuzima bwiwe n'urupfasoni rwiwe. Iyo rero umurezi abuze ubuntu ategeza kuronka igihano gikomeye, igihano gitangure ca hafi ubutwara indero muri commune, ubutwara indero muri province, bahagurukire indero y'abana kuko badakingiye ishure bahereye ku mategeko nta n'umwe azoyikingira. Ntihagire uza arinyegeza kubwo ari telefone se kuvuga ko avuye mu gihugu, niba mufata ahubwo ababyeyi nibagira urunani tureteye intege ababyeyi b'umwana kugira ngo n'abandi babyeyi bafatire ko akarorero bagira urunani ababyeyi bo kuri iyo shure kugira ngo uwo muyobozi w'ishure ndetse ko bamukura mu kazi ahubwo bamukurikirane bamutuze afungwa buhe kandi atatange n'indishi y'akababaro kuri uwo mwana. Turasabye abigisha yuko batokingira ikibaba baba bakoresha cyangwa aho bakorana, turahamagaye ubutungane buhaguruke icyo kibazo. Nimba izo ngeso ziguma zibandanya mu Burundi nuko ukudahana ariko kwiraye abarezi nkabo nibo batuze ubushikiranganji bw'indero nabwo nibusubire butanga indero barondera uburyo bwose bw'uko ingeso nk'iyo tuzo mu mashuri.
Mu gusozera no makuru tubabwire uko abahoze ari abakozi b'ishirahamwe Sogestare ryo mu ntara ya Kayanza ryahora rigura ikawa y'ibiturumbwe basaba kuronswa imishahara yabo y'amezi atatu birukanywe abadahembwe imbere y'uko ishirahamwe Sogestare rishigwa mu minwe ya Leta. Abo bakozi bagasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana icyo kibazo kuko ishirahamwe Sogestare ryahonyanze amategeko agenga abakozi bafite amasezerano y'uko uzokora gushika ikiringo kitazwi. Ni inkuru dushikirizwa na Trifine Kaniwabo.
Abo bakozi baba hafi ijana bagizwe n'abakora mu biro, abajejwe amatonorero y'ikawa, abashinguzi n'abandi. Bamenyesha ko mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ariho hasohoka ingingo yabashikiriye giturumbuka, iyo nayo ikaba yari yo kubarungika imuhira. Hakaba ari mu gihe bari bafitaniye n'iryo shirahamwe amasezerano yo kuzorikorera gushika ikiringo kitazwi, icyo bita contrat durée indéterminée mu rurimi rw'Igifaransa. Bakabandanya bavuga ko muri ico gihe batashe atawatekerewe ngo bitako ntibaronswa n'imishahara yabo y'amezi atatu ya nyuma. Mu kurindira bagasaba leta kuraba amasezerano yarifitaniye n'ishirahamwe Sogestal na cyane cyane ayakinga inyungu z'abakozi kugira bashobore gutunganirizwa.
Muri Sogestal Kayanza twari duheraniwe amezi atatu, hanyuma ibintu by'ama indemnité de piavir sasma indemnité de départ nta kintu na kimwe twigeze tubona kugera n'uwo munsi twebwe turi mu bukene budasanzwe. Muri nesese tufatanyije Sogestal yadukotiriza twece dusaba leta, ni leta nzeyi niyo yomenya amasezerano bari bagiraniye na Sogestal, hanyuma Sogestal nayo igakimenya abakozi yakoresha.
Tubamenyeshe ko muri kino gihe igisata cikawa cashizwe mu minwe y'ikigo Odeka. Mu byo kijejwe hakaba harimo n'ukugurikawa y'ibiturumbwe. Hajyo inzamba twagerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kugira tumenye icyo avuga ku myidogo y'abakozi bari muri Sogestal Kayanza, ariko ntitwamutoye kuri telefone we ngendanwa.
Nino ngaha duciye dusozerera amakuru yacu yo kuri uyu wa kane. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Diane Nkurunziza akaba arije nayo abashikirije. Mugire ibihe byiza naho ubutaha.